Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ku makuru yo kuri no saha itariki 24 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2018. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi tusamiranira ku murongo wa shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese.
Dufate inzu amajana atatu tugize n'abantu bashika imiryango irimo nk'abantu batandatu bazuca bajaye bazaza kujyama imbere ya meri ucaje yinjye n'imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yayo yabahaye.
Uwo ni umukenguzi w'amateka y'Idelfonse na Unkunda yumvikanisha ubwabo ibizokurikirana icyemezo cyafatwa n'inama nkenguzamateka.
Uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact sociali kivyose birabaho mugabo uhuno n'abantu hapfuye nta impact sociali ba.
Wanawe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo asigura ko amategeko akwiye gukurikizwa abubatse bidakurikije amategeko bagasenyurirwa. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Ikaze mwese. Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba leta gukosora utunenge twibonekeje mu gutanga ibibanza byo kubakiramo mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cha Bujumbura. Ni inkuru dushikirizwa na Evariste Nzikobanyanka yakurikiye ibikorwa vy'iyo nama uno munsi mu Kigobe. Tumumve.
Ibikorwa by'inama nkenguzamateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguzamateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro, ubutungane, ubutunzi n'ibidukikije vyerekana ko ibintu byayangaye atacamira. Abakenguzamateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa. Icegera ca kabiri c'umukuru inama nkenguzamateka Anise Niyongabo afise ukuntabo n'ibintu byategerezwa kugenda.
Hari amakosa agigwa n'abantu bubaka, ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababijejwe mu maservisi ya leta, mu mirimo ya leta. Jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshinga mateka na nkenguza mateka, hanyuma agashigwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje, abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishakira.
Abakenguza mateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura samburwa. Aho naho hatanzwe kugira hubakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura. Ariko umukenguza amateka Defense nta wunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira.
Yabaga twara hariye twananigo navuze n'izindi zose tuzozibomora abantu bazoca babahehe. Ndiye mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora tatubajira gute. Dufate inzu amajana atatu tugize n'abantu bashika imiryango irimo nk'abantu batandatu bazuca bajaye bazaza kujyama imbere ya meri ucaje yinjye n'imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yayo yabahaye.
Umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganje begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe.
Wa munsi amazi yatera mu Carama hagiye abantu 200 babonetse mu ijoro rimwe 30 mu mwanya mutoyi abantu 200 waravyuka umanuka murondera kumbagize mu Tanganyika. Urashobora kubireka ejo hagapfumuriyoni none ubukijijiki nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact sociali kivyose birabaho mugabo uhuno n'abantu hapfuye nta impact sociali ba.
Bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora ku jana ningiro. Umukenguza amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Venant ari muri aba
yakwa mushikiranganje n'intwaro hagati we yavuze ati ntiduhane isango ubwo ibituko turavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro ni cyari nituzo kwa mama kabandu ko mandiga heha enda kugira ngo bibone kiko ivyavuge ngo abishora kuja mu ngiro inkwari tusezerana mu masesa tuvugane tuti ni kwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini ama tuje
ariko abashikiranganje ibegwa nico kibazo bemereye abakinguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco ntuzwe n'Imana yatanze karore
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashanda amenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwe kwaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusukira turiga abari baronse amatongo igerera kese ya ngiye tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture jejwe Zabu ko le bonne zisigaye yo twaba tuja kuzikurayo ko twoca twashikiriza Zabu directeur makaro de la titre yawo makakoresha ikeneyo
abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi niho bari bitavye ibikorwa vy'inama nkinguza amateka byuno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwari hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta n'ubujejwe ibidukikije Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC tubanze dukubitira no muri Amerika gato mbere ko tubandanye ku makuru avugwa mu karere aho bivugwa ko icegera cy'umushikiranganji ajejwe ubutungane hano muri Amerika Rod Reinstein ashobora kwegura canke akirukanwa mugenzi wacu Placide Magambo aratubwira ibindi aje hano muri studio Placide tubwira ibindi kuri inkuru
ya kuri inkuru ibitangazamakuru nuko muri Amerika bivugwa ko uwungirije ministre w'ubutabera Rod Rosenstein asezererwa ku mirimo ye ku ruhande rumwe biravugwa ko yaba ari mu biganiro ku buryo yakegura naho ku rundi ruhande bikavuga ko yaba yahakanye yatsembye kuva mu mirimo ye keretse yirukanwe iyi nkuru ivugwa ije nyuma yuko ikinyamakuru The New York Times gitangaje ko umwaka ushize Rosenstein yaba yarasabye mwibanga ko President Trump yafatwa amajwi mu magambo yavugaga anasaba ko President Trump yakeguzwa kubera ko agaragaza intege nke mu miyoborere ibyo ariko Rosenstein arabihakana avuga ko iyo nkuru The New York Times itangaza idafite ishingiro akongera ati sinagira icyo mvuga ku nkuru itangazwa itavugwa uwayivuze arongera ati kandi nshingiye ku mikoranire yanjye na President Trump sinigeze ntungutsa na rimwe icyifuzo cyo kumweguza umwe mu baraho ubwo Rosenstein yavugaga ayo magambo yo kuba President Trump yajya afatwa amajwi yabwiye ijwi rya Amerika ko bishoboka ko ibyo Rosenstein yaba yarabivuze adakomeje ari kuninura gusa Ministre w'ubutabera wungirije akurikiranira hafi iby'iperereza ku ruhare Uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga mu matora ya Perezida wa Repubulika muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe rero yaba yirukanwe cyangwa se akeguzwa ibi byagira ingaruka nyinshi kuwamusimbura ku mwanya wa Ministre w'ubutabera wungirije
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nzuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umuse userukira Amerika mu Rwanda yahaye imfashanyo abantu bashaka ku 2,100 ku makoperative mato mato. Mugenzi wacu Pia Claverne niyo nkuru aratubwira ibindi.
Abantu barenga 3,000 igice cyabo kigizwe n'abakenyezi babarimye n'aborozi, harimo n'abazohabwa akazi mu makoperative yabo y'uburimye n'ubworozi, nibo bazogirirwa akamaro n'imfashanyo yatanzwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Iyo mfashanyo ni ingana n'amafaranga arenga gato y'imiliyoni 44 z'amanyarwanda, no kuvuga hafi 50,000 by'amadolari ya Amerika. Ubuserukira Amerika mu Rwanda Peter Vroman yasabye abaronse iyo mfashanyo kuyifata neza kugira ngo izo bateze imbere n'imiryango yabo. Uwo ni umukozi wa ambasade yamusubiramwo mu Kinyarwanda.
Hari ibintu bitatu iyi mishinga ikora. Icya mbere ni uko itegurwa n'Abanyarwanda kandi bo mu biturage. Abo bantu ubwabo bakitegurira imishinga yo gukemura ibibazo mu buryo bugaragara bijyanye n'ubukungu bw'imibereho yabo. Icya kabiri, buri mushinga uri mu ruhare rufatika rw'abagenerwabikorwa, yaba ubutaka, imirimo y'amaboko cyangwa se ibikoresho. Icya nyuma, iyi mishinga iri hasi $15,000 by'amadolari. Ibyo bigatuma ibyo tubasaba tubyoroshya cyane kugira ngo amakoperative mato matoya nayo abone ubushobozi bwo kuba yasaba.
Amakoperative yaronkejwe iyo mfashanyo arashima, akavuga ko yizeye ko mwimbugiye kongerekana ku rugero rushimishije. Aba bagabo baserukira koperative z'abarimyi b'umuceri n'ibisheke bivamo isukari mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Twasabye iyo nkunga tugira ngo twubake ubwanikiro kuko dufite bukeye, izatuma umugore abasha kwanika, twubake n'agasitoke gatoya azajya hanuriramo umuceri cyangwa se imvura yabiguye akugama kanura n'umuceri. Inkunga duhawe izatuma tugira umusaruro mwiza.
Noneho ubu turashaka inkunga yo kugira ngo duce ingarandi ntoya tugerageze kurwanya imyuzure zikadutwarira ibisheke. Kuva mu kwezi kwa kane mu itumba twagize igihombo kingana na hegitari 46 zahombye kubera imyuzure. Haje umwuzure w'indengakamere. Umusaruro bigomba gutanga kuri hegitari twabonaga umusaruro ungana na toni 70, ariko ubu ngubu nitumara kubona ino nkunga turizera ko tuzava kuri izo toni 70 kuri hegitari tugere kuri toni 100.
Uyu nawe aserukira koperative y'amata mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, na wene akamweme n'ikose kuko we na bagenzi we bagiye kuronka amata menshi bigatuma biteza imbere.
Kugira ngo twongere ubushobozi bw'ibyuma byakira amata, kuko ibyuma dufite bidahura n'ubushobozi bw'amata twakira. Uburyo bw'ubuziranenge bwayo, kubera ko uburyo bwo kuyakira ndetse no kuyapakira tuyagihereza ku isoko ntabwo bwari bunoze, bizatwongerera icyizere bashoboraga kutuzanira amata kora ko babona ko dufite ubushobozi ndetse n'uburyo wo kujya kuyashaka ntabwo tuzagira impungenge kora ko kuyashyira hahari
abahabuye mfashanyo uyu munsi baje biyongera ku bandi bagenzi babo nkabo bari bafashwe mu mugongo n'ubwo buserukizi mu ntango z'uyu mwaka umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Professor Jean Bosco Harerimana aragabisha uwo hirahira gakoresha iyo mfashanyo icitagenewe
abo ngabo bakurikiwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative yaba n'abandi bafatanyabikorwa nka Rwanda Investigation Bureau ubu ifaranga riri muri koperative ni ifaranga ry'igihugu turi kureberera abanyarwanda izo sanze harabaye imicungire mibi abantu turabafata tukabaryoza ibya rubanda ntabwo tuzihanganira na rimwe ubujura muri koperative ntabwo tuzihanganira umunyarwanda uzadusiga icyasha
kondwe heze ambasade ya Amerika mu Rwanda yari yatanguje undi mugambi w'imiliyaridi zirenga 39 z'amafaranga y'u Rwanda ugamije gufasha abandi barimye n'aborozi bato bato hamwe n'igisata cy'abikorera twabo ubuserukizi bwa Amerika bwavuze ko mu mwaka uheze imigambi nk'iyo cyatwaye amadolari arenga imiliyoni 100 na yarenga imiliyaridi 85 y'amanyarwanda ico bikoze ubwo buserukizi burashima uko ayo mafaranga yose yakoreshejwe Pierre Claver ni inkuru ikigali ku byijwi rya Amerika
urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru kwigenekereza rya 19 y'uko kwezi ku 9 abarundi batari bake baba mu bihugu byo mu mahanga babicishije mu mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi bo mu mahanga barandikiye umukuru w'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe gateka kazira muntu Michel Bachelet bamushikiriza aho bahagaze kuri raporo y'abahinga bako kanama ku Burundi muri rusangi iryo shyirahamwe rivuga ko yiyamirije iyo raporo rivuga ko yuzuyemo ibinyoma mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Jafet Le Gentil umukuru w'iryo shyirahamwe ry'abarundi na Rose Mystique Havyarimana ari mu mugwi ushingwa bikogwa w'iryo shyirahamwe Jafet Le Gentil aratangura avuga ku mpamvu nyamukuru zatumye bandika iryo kete
ngira ngo ugiye kuramukanya mu gihugu kugira ngo urabe uko igihugu cifashe urabe ibyo bavuga yuko ari byo canke atari byo hanyuma ukabona batanze raporo yuko abantu bariko barafatwa ibintu bimeze nabi urumva utangara mu bandi ibyo rero twavuze tuti nk'abarundi baba mu mahanga dusanzwe dufise ishyirahamwe duserukira urwego rw'abarundi baba mu mahanga ntidushobora guceceka tubona yuko hariho abantu bariko barandika ibintu bitari byo ku gihugu kandi twebwe twarishikeyo tukagendera igihugu tukabona uko kimeze eka mbere wanashaka twaranadutemereza no mu ijoro tukabona ukuntu aho hantu hameze rero tubonye iyo raporo twatangaye mu bandi
Eleka tuwaze mufaso ni Mystique Rose Havyarimana na mwe maragi mu Burundi mwari muri yo nama yakoranije abarundi amajana 3 mu kwezi kwindwi ivyo bintu jafeta avuze mwebwe mwabibonye gute
Jewe nagiye yo muri juillet muri yo nama ya diaspora hama nagiye ahantu henshi cyane mu Burundi vraiment ku buryo ivyo bintu sinumva ahantu baba babikuwe kuko nta kintu na kimwe nigeze mbona ku buryo umunsi umwe mbere navuye ruguru ahantu hitwa mu Kibumbo na Majimwaro nka saa moya n'inusu yo mu ijoro hama turamanuka nta muntu yaduhagaritse nta kintu na kimwe jewe nigeze mbona twaragiye ingozi twaragiye Bukinanyana twaragiye ahantu Gitega henshi kure hagati mu gihugu jewe naherukayo hari haheze igihe kitari gito nahise n'ubwoba nibaza ngo ibyo bavuga n'ibyo ariko shitseyo naratangaye ni kure ku buryo sinzi iyo babikura
Jafet Le Gentil bavuga ko mwagiye mu gihugu cyose ariko umugambi wanyu ntabwo ukwari gutohoza nk'ibirego bivuga ko hari abantu banyuruzwa abantu bicwa iyo raporo iyo ikabivuga abantu banyuruzwa abicwa aho ntimubona ko mwe mutari mufise ubuhinga bukwiye buhira ngo mutohoze ibyo byose
nk'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ibyo birimwo mu byo tujejwe kubera ko abarundi mu bo turongoye abenshi bagira ubwoba abandi bakavuga bati ico gihugu ntituzokijamwo kuko tubona hameze nabi ari naco gituma rero twihaye umugambi hamwe n'abarongoye ubushikiranganje bw'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ko tuzokwama duhurira mu gihugu abarundi bakaraba koko igihugu gitunganijwe neza ibyo abantu bavuga hanze ko ari byo tukabicunguza tukaraba yuko ibyo bintu ari byo erega hariho naho tugenda kuraba bibaza ngo ni gutembera kubera gusa mugabo turiko turaraba yuko hari abantu bafatwa nabi ko hari abantu bapfunzwe kugira ngo natwe bwe dutange raporo binakenewe tuvuze n'induru tuti hanyaboneka n'umuhagarike ibi bintu sibyinza rero uvuze uti ibyo bintu mwebwe ntimwarimo bibajanye aho ngira ngo umuntu yoba yihenze kuko ishyirahamwe n'ishyirahamwe rikomeye rwose rifise mu migambi yacu agateka kazi na muntu rero ko tujejwe dufise na komisiyo ijejwe agateka kazi na muntu urumva yuko ahubwo mubabijejwe turimo cyane
ikintu kubwanyu mwibaza ko cyaba cyatumye raporo yandika ibintu mwebwe muvuga ko atari byo ni nkiki
twagerageje kugenzura turabe igituma hariho abantu boba bagwaye u Burundi cyane ku buryo babuvuga uko butari turabe impamvu ibituma neyihe twebwe twasanze ubwa mbere na mbere ahoho twasanze nabo bwabo batavuga rumwe kuko baragira ngaho gasanga barivuguruza nka conseil de securite urumva muri message yaheruka gutanga yavuga yuko ibintu bimeze neza mu gihugu mu nyuma rero tuzatubona iyo raporo iraje ariko kandi n'uwuyirongoye nawe nyine yarongeye aragaruka arivuguruza gato aravuga ati abo twatumye ntibakoze akazi bakoresheje ubuhinga bw'abashinzwe gutohoza bagomba gukoresha ibyo byose rero byerekanye yuko nabo ubwabo ntibazi ayo bakira nayo bamira kuko baragerayo bagasanga ibintu uko babyibaza siko bimeze bakavuga bati none tugipange gute rero twebwe twakoresheje uburyo bwacu bwo kugenzura turagendera abanyagihugu turaganira nabo eka mbere n'abashinzwe inzego z'umutekano nabo twarabagendeye muri abo rero hari hakenewe ko tumenya niba hapfunzwe abantu bangana gute tugera naho dusanga yuko hapfunguwe imfungwa 2008 ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu hanyuma muri abo 2008 56 muri bo ni ba bandi bari bagiye mu migumuko 2015 nka kwibutsa yuko umwaka uheze twakiriwe n'ugwaruka rwari rwarapfunzwe rwagiye mu migumuko batwakirira imakamba abari nabo banadutambira baranatuzimana kandi muri abo abenshi baranatsipfugira bati n'ukuri twebwe twari twabigiyemo nuko bari babitubushizemo ariko uno munsi murabona yuko twicaranye turi kumwe ikindi rero co bacara tweretse yuko ibyo bavuga atari byo umushobora kuba uri mu gihugu kirimo abanyagihugu atabantu bariko baratera induru bavuga bati abantu bacu barabamaze we ukaza kubyumvira hanze kandi abantu basise bwabo wa mwidegembyo wo kuvuga ico bashaka we
ariko le gentil j'ai fait le gentil ariko amakuru aho ratangazwa y'abantu banyurujwe abantu bishwe nta kintu cha gutyo mwabonye iyo mwari muri mu Burundi
ico twarakibonye mugabo rero tuza gusanga abo bavuga n'abantu babahogwa ibyaha nk'ibyo ushobora gusanga ahandi n'umuntu agiye gutera ibanki amaze kwiba hanyuma bakaca babifata bakabihindura ibya politiki nahanigwe icyo cyaha yakoze nk'uko babihanigwa mu bindi bihugu rero iyo hariho ibintu bya politiki y'abantu bari kubaraganira kugira ngo bashyire hamwe nihabura rero amakamwe nayo bagenda bazana ugasanga bayahaye ibara ritari ryo kandi atagihugu na kimwe udashobora gusanga n'abantu b'inkozi z'ibibi bariho n'ayuraya usanga buzuyeho bagahanwa mugabo ntibaca babambika umwambaro wa politiki bagomba kubambika umwambaro w'icyaha baba bakoze
rero abantu reka tugaruke ku mufasoni mystique Rose Habyarimana mweho ku bwanyu ikintu cyo bacaratumye abo bahinga bandika raporo itandukanye n'ibintu mwebwe mwiboneye niki
kibwo mu by'ukuri abo bahinga ahantu babikuye umuntu yo bibaza bo kuko urabona twese turafite amafamiye ari Burundi mu gihe habaye ikintu nka bene ico barakubwira ati nyabuna ntuze kubera ibi n'ibi n'ibi zabaye mugabo jewe abo tuvukana baguma banyankura jare kavugira ubwoba nuze ntangorane ariko nkumva ubwoba nsitseyo nta n'imisi ibiri yaheze ntumva ndi areze nkagenda jenyene nkagenda aho mvuka hagati mu gihugu numva nta bwoba mfise kwanza n'ubu nguma ndahakumbura nshaka gusubirayo rero abo babatwumva badukurikira vrema ntibazi batinye kuti Burundi kuko je nari mu batinya bapfuye gushika hama seyo ntabwoba nta kintu nahabonye famiye nasizeyo nasanze bakomeye aho mvuka nta muntu yaje ngo ambwira ati nyabuna n'akazi kawuragowe nta n'umwe ahubwo baguma bambwira kubera ko utaza watinye iki hari amahoro kandi nkabibwirwa n'abantu bo mu muryango nshobora kwizera ngaca nongera ko n'ibyo niboneye jewe jenyine muri iyo minsi twahabaye kandi ntiyari mike narahamaze somene nka zitatu rero n'ukuri umuntu wese azovyumva ntazotinye kuti Burundi n'ukuri
Jafete turagaruka ku kibazo cerekeye ibintu wasavye imirwi itandukanye haba abatavuga rumwe na leta haba leta y'u Burundi eka n'abarundi baba mahanga eka n'abandi bose batavuga rumwe na leta ariko muri aka kanya nashaka mpijambo umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Fidel muri iyo neza
Mwiriwe.
Murakomeye?
Turakomeye.
Muri hehe Fidela? Muri hehe?
Mu gisagara ca Bujumbura.
Yezi na Kirundi ninde?
Twagira Yezi.
Mwafite cyumviro?
Ni cyumviro. Mbo nje nashaka kugambira kuri mutabati mire. Bamwe muri kumwe.
Narakumva tugakwijana.
Aba nkana nabashimira cyane kuba baragize kibashikiriza mu bunani kwabo kwa diaspora kwa Burundi bari hanze babandanya ahubwo batusabira nkuko nyene twebwe ko ture kwe mu Burundi twebwe ibi gukimeze neza tumeze neza uretse gusa ko natwe tuburaho tuvugira kwere gusa ko numva bakeye ntambwe bakandikishe cyake nk'ibyo bandikira bage bahinga biyamirije cyo cyegeranye bagize numva ari ntambwe nziza cyane kandi nkuko bari kora bivuga twebwe Burundi ni sawa ndi mu cyara cy'abutumba ko ngenda n'amaguru mva henjaye ku kiyaga ndagenda nkagaruka ijoro hehe nta kintu numva mu mutekano ngo bifashe nabi mu biki uretse gusa bahinga twize ikintu babashaka ku Barundi no Burundi kwere nako ariko bikadusha nivutu iyo babyanditse gucu na cyane tubishima kwere
murakoze Fidel
tubona ko abanyaragendwa kabisa
murakoze Fidel twagira Yezu reka ijambo Samuel muri iyo neza
yego ndabumva
muri hehe
ndi Burundi ibwambarangwe mu ntara ya Kirundo
izina ry'Ikirundi ninde
nirabaza Samuel
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
nagira nshimire abatumirwa bacu
yego
kabisa abandanye batuvugira neza kabisa Burundi n'inyabagendwa ntangorane
murakoze Samuel ndeka yabashinga ntahe Fidel na Samuel basana bavuze bashigikiye utwigoro eka n'ibikorwa byaranguwe n'abahurikiye mu gihe cy'amwe cy'abarundi baba muri diaspora ariko nashaka ndabaze mu duce kumayange mushya ntahe Jafet mutubwire le gentil mutubwire ibintu mwandikiye hari ibyifuzo mwashikirije cyane cyane mushikiriza abatavuga rumwe na leta eka na leta y'u Burundi eka n'abarundi bose baba hanze duga ku ijambo
twebwe no mu mwaka uheze twari twabivuze kubera ko mu rugo urwo ariko rwose umuryango nta muryango ubura umwana agorana canke umwana abikigaba rero naho yoba ikigaba aragaruka akavuga ati uko bigenda kose n'abavyeyi banje niwo ucugenda hanze ngo uze kuvuga papa wawe na mama wawe yuko bagwaye amahere canke bameze nabi oya ahubwo uragenda ukavuga uti ibintu reka tubikorere mu nzi wacu rero ico nico twashatse kubwira abagwanya leta bari migwi ibiri hariho abagwanya leta bari mu gihugu hari n'abagwanya leta bari hanze nibo twise opposition radicale rero abo icyo tubasaba ko bakunda igihugu bagakoresha wa mutima w'urukundo naho batumvikana na leta ibyo nibisanzwe kuko demokrasi yose igomba kugira abayigwanya mugabo ntibayigwanya bakoresheje uburyo bwo kuvuga ibitari byo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda aho ni naho duheraje ibiganiro twabateguriye kuri no saha tubararika mu bandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika kuri site yacu internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com no kuri Facebook na Twitter makuru yacu murayabona adresse ni voa radio yacu mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.